Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 15 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi, umuhuza w'Abarundi aratera kamu gasaba gutunganiza abanyagihugu kuvyerekeye amatongo.
Turabuza amahoro abantu nk'aba n'abana, turiko turarara mu gahinga tuzira itongo ryacu, n'itongo ryo kugisokuru, mva ya sogokuru wacu bamuhambye, batanguye kuhimba, bariko barahubaka. Se Barundi n'ukuri arabinyine turi mu barabara, n'abana n'ukuri.
Uyo ni umunyagihugu mu gisara cha Bujumbura, ari mu banyagihugu bituye umuhuza w'Abarundi ku bijanye n'ibibazo bifafise vyerekeye amatongo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umugambi w'ubushikanganji bw'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda wo gusubiramwo iciro hisunzwe imirwi y'abantu n'ukuntu babayeho, turazigaruka ku mukanya kari imbere. Umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana aratera kamo igisata kijwejwe amatongo gasaba kudatanga amatongo atuma haba amatati. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka mu menyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Nijya gatatu uwo muryango witura umuhuza w'Abarundi umumenyesha ko uri kuranyagwa itongo muri zone Rukaramu kuri no bagatanu abagera kuri 50 nta kindi cyabagenza ku biro vya Edouard Nduwimana atari kumumenyesha ko abagera kuri 10 muri bo baraye mu ibihero rya mihimba kuri uyu wa kane bazira kwanka kunyagwa itongo. Uno ari mu baserukira uwo muryango yabwijwe rya Amerika ivyo bari baje kubwira umuhuza.
Kintu tuje gusaba umuhuza ubwa mbere nuko abafunzwe mu muryango barekugwa. Ikigira kabiri nuko abo bantu bariko bubaka mwitongo ryacu bahawe mu ngagara buhagarika kubaka mwitongo ryacu. Ikigira gatatu nuko umuhuza wacu yoraba ingene tworenganuka twebwe bene itongo hanyuma tukarisubizwa. Ikigira kane nuko umutekano wacu ubangamiwe wo kubahirizwa tugakingirwa nk'abandi bene gihugu.
Abo banyarukaramu bari bagizwe n'abatona bakuze basanga bariko bazira guharanira ubwigenge bwabo. Uno mukenyezi n'amarira menshi atishavu kuri buramatari w'intara Bujumbura avuga ko atacho yabafashije
gushika n'uno munsi tukatubona buramatari atani ico bimubariye n'ukuri turasavye gose nyakubahwa arabico yokora kuko twe turabuza amahoro abantu nk'aba n'abana turiko turarara mu gahinga tuzira itongo ryacu n'itongo ryo kugisokuru. Ubu ku munsi wejo hari mva ya sogokuru wacu bamuhambye batanguye kuhimba bariko barahubaka. Se Barundi n'ukuri arabinyine turi mu barabara n'abana n'ukuri agira icyaguhereze avuge bamwe turabapfakazi dufise imvuvyi ngaha turiko tubangara mu ibarabara.
Uyu yatowe kugira tatura amatati hagati y'abanyagihugu n'inzego za leta ahumuriza abamwituye ko hatarenze kuri uno wa gatanu ababo barekurwa. Kandi ko ikibazo cyabo agiye kugikurikiranira hafi Edouard Nduwimana afite icyo asaba abo banyarukaramu n'abari ko bubaka muri iryo tongo riteye amatati.
Tubabwira ko ari uburenganzira bwanyu kwitura inzego z'igihugu kuko nico zihabereye, ariko kandi nangu menye yuko iyo inzego z'intwaro, inzego z'umutekano, inzego z'ubutumwa zibagira ati koriki byiza muragikora mukitura ababakurira mugabo mahoro n'umutekano ivyo byiza atakunda kugira kagumu. Uwa bari ko barubaka ijoro nduvuga ko none ku mutima no mu mateko babumva yuko ivyo ariko barakora bitekuri n'amategeko. Mu isandu nta muntu afite itongo ryiwe yahawe biciye mu mategeko yubaka ijoro cyangwa acungira inzego z'umutekano. Byumvikana rero yuko nabone ivyo bari ko barakora nkumbure barumva yuko byari kuba byiza abanje bagatenyenya niba aritsindira bakubaka ku mugaragaro ku murango izuba riva. Nta muntu yubaka ijoro rero mu itongo ryiwe ni kuvuga yuko nabone bari cyo bari kuba riyotsa. Icyo tuma twasaba yuko abatwumva twagira tubatera kamu yuko izo nyubako ziko zirubaka ku ijoro, izo nyubako ziko zirubaka kwa matongo akirimwo ibibazo zotenyenya ntanzira ikirasha hanyuma nibamara kuzegukira beze bubake bikiye mu mategeko kandi batikinga ikinywabi.
Eka ni gisata kiraba ivy'amatongo cagirizwa muri no minsi ko ari cyo nkomoko yamwe nayo matati umuhuza w'Abarundi afite ica gisaba.
Biraboneka yuko mu no minsi nibazo by'amatongo ni bibazo bihambaye cyane kandi biragaragara yuko rimwe na rimwe abagira ico gisata batavyitwaramo neza ugasanga batanze itongo matongo y'abantu cyangwa ugasanga batanze itongo risanzwe ryararonswe n'ubundi rimwe n'ugasanga itongo rimwe rironse abantu babiri canke batatu. Icyo dushima nuko leta y'u Burundi twarumvise yuko yamaze gusaba yuko nk'abakoze cyangwa ikigwa cyo kubuterere bagatanga ibibanza hajya ahantu yuko boshikiza ubutungane bagahanwa. Ibyo turabikenguruka cyane kuko nukumenya yuko nabari mu buzi bwa leta bashaka gukora amakosa. Iyo bayakoze rero ico dusaba nuko ryabwizwa cyane cyane rijejwe gukurikirana abakoze amakosa bagatuma leta ihomba yuko ryo gukurikizwa mu bice byaryo byose.
Mu bamaze kwitura umuhuza harimo kandi abanyabuterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura nabo mu gasenyi ka komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basabwa kuvaho baba ku mvu zitandukanye. Umuhuza akabahumuriza amenyesha ko amadosiye yabo ariko arigwa kandi ko mu minsi ya vuba ibiro vyiwe bizobaha inyishu. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Mu gihe w'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwatanguye umugambi wo gusubiramwo ibiciro hisunzwe imirwi y'abantu n'ukuntu babayeho, abatuye mu karere ka Rusizi mu rengero rw'u Rwanda basaba ko iyo ngingo yufatwa hakozwe amatohoza kugira ngo ingingo zizofatwa ntizizohindurwe nk'uko byabaye mbere. N'inkuru ya Temistocle Mutijima, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ishyirwa ry'abaturage mu byiciro rigamije gukora igenamigambi rihamye no kugenzura ko abaturage bagenda bivana mu bukene hagendewe kuri gahunda bwashyizeho zigamije iterambere. Buvuga ko gushyirwa kwabo mu byiciro byagiye bikorerwa mu nama mu midugudu, abaturage ubwabo akaba aribo bagira uruhare mu kwemeza ibyiciro bagenzi babo bashyizwemo. Abaturage mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bo bavuga ko ishyirwa mu byiciro riheruka mu mwaka w'2016 ryakoranywe inenge nyinshi kuko amakuru batanze yagiye ahindurwa n'abayobozi babo mu nzego z'ibanze.
Twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa, ahubwo ugasanga ngo kondisi igiye kugenderwaho. Nyo ndatanga urugero nk'iwacu mu kagari ka Butanda mu mudugudu wacu, ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo niwuraza mu cyambere, ugasanga nge ngo warushinze urugo icyo gihe ndashyirwa mu cya gatatu kandi ku ngufu. Ibyo bintu nakarengane, ibintu by'ibyiciro ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendeweho.
Tugeze gutanga kwa makuru tumaze kuyatanga, baza kugaruka ngo nukujya kwireba kunani, wasanga bakubise mu cyiciro cya gatatu kandi cyiciro cya gatatu utagikwiriye.
Abo baturage bakavuga ko nyuma yo gushyirwa mu byiciro bitajyanye n'amikoro babayeho, n'izo gahunda zakabaye zibafasha kuva mu bukene bazambuyeho uburenganzira ku buryo no kubuvamo bikomeza kugorana.
Umuntu afite gitare ebyiri, ubu mpinga isambuye ibivuyemo tukagabana. Umuntu aba mu cyambere afite ya sambu ku buryo mpingamo buri mwaka ibivamo tukabigabura bikantunga bikanamutunga, akabona na gahunda za leta kwa kari mu cya cyiciro cya mbere. Haza gahunda ya girinka, we ntabwo ukwiye kuyifata uri mu cya gatatu. Haza ngo nugutanga ihene, we nturimo uri mu cya gatatu. Haza ngo nugufata akazi mu muhanda, we nturimo uri mu cya gatatu. Twararenganye mu byiciro, ibyinshi byo turabibura, nta gahunda tubonaho kubera ibyiciro twashyizwemo.
Kugira ngo uzabone mituweli y'abana batatu nawe wa kane ni ikibazo kugira ngo ayo mafaranga azaboneke. Ni bya bindi inahangaha bavuga ngo bagiye bataba ngo abagore babasiga mu nzu babona bazafungirwa mituweli ntaho bayikura bagahitamo bagahonga. Birahari cyane.
Mu gihe Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ha mu Rwanda kuri wa kane yatangije ibiganiro nyunguranabitekerezo mu rwego rwo kuzagera ku ishyirwaho ry'ibyiciro bivuguruye kandi ibitekerezo by'abaturage, bakavuga ko bizahabwa uruhare runini, ababo barasaba ko byakoranwa ubushishozi. Ibyo guhindura amakuru bitangiye ubwabo ntibyongere.
Akenshi ibibazo abaturage bafite bishingiye ku byiciro by'ubudehe, ari nayo mpamvu tubisabira ngo nihabaho kubivugurura muzajye mutuba hafi. Niba ari igihe cyo kubivugura mushamu dusure ayo makuru dutanze tuyatangemo, hari murebe n'ibyiciro batugeneye ko aribyo dukwiriye. Ntibizongere ibi bintu kubaho kuko byongeye kubaho. Ndakeka n'amakimbirane ashobora kuvuka hagati mu miryango.
Nimutukugire bihere kubera tube umudugudu kugira mu kagari kujya mu murenge, ibyo cyane bira mu kabiri niba natwe batwebwe ko bashaka kuzatugenda.
Kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bigenerwaho kuva mu mwaka w'2016 mu Rwanda ni bine bishingiye ku mikoro n'ubushobozi by'abaturage, aho imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko umubare munini w'abanyarwanda babarizwa mu cyiciro cya gatatu gifatwa nk'icy'abafite amikoro aringaniye n'ijanisha rya 55 n'ibice 7%. Ni mu gihe cyiciro cya kane gifatwa nk'icy'abakire aricyo kibarizwamo bake ku ijanisha rya 0.5%. Icyiciro cya gatatu kandi ni nacyo kigaragaramo umubare munini w'abavuga ko barenganyijwe mu kugishyirwamo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mu gitegurirwa mu kongera mu kagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
abana bavuka ku bakenyezi bagendana n'abagabo benshi barakeneye kuronswa urukundo n'icubahiro aho badatukwa ibyo ababyeyi babo bakora abashoboye kuganira ni radio y'ijwi ry'Amerika bemeza ko n'ibyo bakora bagerageza kunyegeza abana babo kugira ngo indero yabo ntitituke ni inkuru ya Francine ndiho kubwayo umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika
Wana mafanga gihari. Aba gawa kandu mbuna wa agenda papungu. Kura wana kuna hama mafanga gihari.
Barazi nabo nyene kuwa kuru mngugutoroshe. Abo naba agenda na naba gawa benshi. Babona kubikunze bo vavanura niyongeso. Bakarondiri kindi bakura. Umremesha kiago tukwa gani liye. Aku kazi yaraga kodzi. Yamara harikera. Aho wana bironga mga mahera. Aratanga imanuru.
Aba gawa kandu mbuna wa agenda papungu. Kura wana kuna hama mafanga liyo. Sito kuko kera mafanga gihari huwa wagawari benshi. Aba gawa na obu wakesh. Wajya makare na mayira bafite kubibandanya kweri ubuzima nivyo buragoye ariko ukugenda umuntu abiva mu bukebuke kebuke ukiyunganya muri tujya duke uronka ukagenda biva mu bukebuke nubwo bidashobokera bamwe ariko umuntu agapunguza koko ukugenda wongereza abagabo ni kugenda ujya muri risque yo kwandura cyane kwandanya wiyongereza ama risque y'urupfu si byiza ntibibonekera neza buri wese urazuvyaye nk'umwana agakura abigusangamo ntagufata neza ubishoboye yo bivamo
umwe muri abo bakenyezi bagendana n'abagabo benshi na watubwira uko ivyo akora byose abihisha abana biwe kugira kingira indero yabo ntibazokurire muri yo ngeso bakura ku muvyeyi akenshi yagiye guca amahera y'ijoro ashima kubabesha
kugira ngo muzane mu bana kiragoye kuko benshi abo tuba abo dukorana iyi migambi abana babo barabavyoye bivanye na hajye utahanye umugabo mwaborewe kwacyo usanga kuvuye kagiye kukononera ku mwana wawe cye kenshi njya mu mahoteli n'ukuri
mugabo nkaho ugiye kurara ubasezerwa babwiye kugiye
arahunda babwira nti hari umugwayi ngiye gucunga kwa muganga nkacenda bahenda nk'umugenzi batazi yavyaye yambwenje kumufasha ejo nagaruka naronka te no nkesha nawe nkacenda mbwire murazi ko arije nkimufasha ntarava mu bitaro ugiye yaravuye yo mbanze kindi kiwani ndabakubita umva nakazi kanje iyo maze kuhiga ukuntu kwedika abana ntibavye bakurikirana umwuga wawe ntuburu kubabesha
twarashitse ahabo bakenyezi baba tuyaga n'umuvyeyi yakuze muri bo yatubwiye ko vyukuri abo bakenyezi bagendana n'abagabo benshi bahisha abana babo buzima baba basanzwe barimwo iyo bishitse naho bakabimenya abo bavyeyi bakuze biyegereza abo bana
abana babo keshi turabahanura hariho nkabo ucusanga baragiye no mu bigo cyangwa ugasanga bagiye barabaha abandi bantu babarera turafise nkaba badamu babiri abana babo umwana wiwe yarageze mu cyenda nawe ne tubona ko atanguye kwadukana ingeso ya nyina hama bacira muhundi mama w'umurereji abari wa murera tukagerageza kuja turabahanura tubereka yuko mama wabo yanduye umugera hamwe bitwaye nabi nabo bashobora no kwandura umugera tukagerageza nyene buhoro 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 urabona rwaruka gubona gone ntigumva mugabo duhoza ko duhanura akeshi ntibemera ntibaba bavyifuza nyene ko abana babo babimenya keshi no gufata imiti usanga banyegeza abo bana kubera aravuga ati umwana ariko arakura niyamenya ko ngendana umugera kandi abona haje abagabo bizombere ntambamye
Daisy Pierre Claver n'umuyobozi nshingwa bikogwa mwishira hamwe ABS mu byo rijejwe harimo gufasha abagendana umugera wa sida aremeza ko bamaze kubona kwabo bakenyezi baronse ubafasha mu migambi yo kwiteza imbere atakibuza ko bavavanura niyo ngeso batoye kuyo batungira imiryango
twabahimiza ati nyabo nabwira ikizobanya ngana ku sida ikibandukire ikibandanye kiragati nganda ni mumenyere gukoresha agafuko hanyuma mwongere mubare muti nabo bakire banyu utemera bakoresha asubira inyuma kubera nubuye umugabo abatokuburara nuburamuka twatwamuhaye ibyo kugira ngo abandanye baho ku munsi ku munsi rero turafise amatemanya cyemeshe ivyo rero byarakinze nacyo bituma nkumbure mbona yuko bihari urundo cyagira ndumbwira basida byagiye bigenda bigabanuka
Muri ABS bashima ko abakenyezi bagendana n'abagabo benshi bahimirije harabamaze gutahura ko kuvavanura niyo ngeso ari ngombwa Francine ndio kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
tubibutse nje tumwise komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uruhara rw'abakenyezi mu kugwanira amahoro hagati y'abahutu n'abatutsi mu bihe by'intambara mu Burundi gwari ntangere nivyo umukenyezi Christine Ntahe yahoze ari mu menyesha makuru avuga mu gitabo ciwe gishasha aheruka gusohora mu kiganiro yagiranye na mugenzi wa Choriana itangishaka mukanya atangura avuga icatumye ategura ico gitabo.
Gituma nafashe akanya kugira ngo ndavyandike byavuye kubishinga ntahe abakenyezi nahora numva mu kiganiro nakora aho nakora mu ishyirahamwe Search for Common Ground y'Abanyamerika numva neza yuko ivyo bariko baravuga byo bishinga ntahe byabo ingendo yabo mu ntambara yadutse 93 ushika naho bagenda baronderana nkuko mwabyumvise gushika na kandi baronderana batari no mu bwoko bumwe hirya no hino ku mitumba gushika naho bashobora no kuhasiga ubuzima ariko kandi muri ico kiganiro wari umwanya muto cyane ibaje nari ikiganiro 1:20 gusa ariko muri ya 1:20 daba ikiganiro ngene gikozwe daba ya twatundi bashira hejuru indicative de début de fin bacushiramo nabandi bose benshi bayibonye muri ico kiganiro nari ifite nk'abantu bashika batandatu bategezwe kuvuga mugabo umumese akavuga n'umuntu tudakwiye ndangira nti ibi bintu byabaye imfagusa mu gihe nto bisubiramo gacha ndavyandika neza kugira ngo Imana ifashije nzo bishira habona abarundi babone intambwe abo bakenyezi b'intwari bibagiwe urazi ko mu rundi twibagira n'ingoga kugira ngo abantu baze babimenye nico cabintumye uravye n'ahantu navyanditse ni vya kera cyane bavuze 2013 ariko nabitanguye kuvyandika mu 2001, 2002 inkaratasi ziriko n'ubu wenda bishitse ariko inkaratasi zamaze no gusaza urumva zimaze imyaka myinshi cyane nico cabintumye ndashaka gushira habona ubutwari bwabo bakenyezi na cyane cyane kandi n'abakenyezi babirimizi nibo bafashe ya mbere ego cyane nibo benshi muri ico gitabo
ukuri mwebwe rero
bamwe batazi no gusoma no kwandika
umva ndakeka bashima cyane ko nawe ashobora kuvyegeranya byose kuri mwebwe rero umukenyezi afise uruhara rukomeye cyane mu gihugu kandi murifuza ko ugo ruhara rwabo rutokwibagirwa cyane cyane ku mateka y'igihugu abana bakanavyiga bakanamenya ibyo bakoze
ego cyane umukenyezi afite uruhara ntangire mu buzima bw'igihugu urabona umukenyezi niwe ari bungenga aribaruka aravyara ararira umukenyezi afise uruhara runini cyane gose mu bisata byose by'igihugu hanyuma ngatangira nti abo bakenyezi bo hirya no hino nakubwiye ko benshi arabirimizi batari bazi no gusoma no kwandika ndavuga nti none kwegume ko ari abantu bato batakumbura tanu wamenya tanu uzomenya n'ibyo bakoze reka ndabishyira habona bizoheze bifashe urugwaruka rwacu abo bana bacu abariho n'abazovuka igitabo ntigihera baje bagire bati none byagenze uko mbega none tweho ko tumenye kahize twa tuzi ko kahize gategura kazoza dufatiki twifate gute imbere y'indyane zishobora gusura gutera indyane za moko indyane za politike indyane z'intara bose babibone neza bagire bati n'abandi barabishoboye na twebwe dutegeze gufata iyambere kugira tubakurikire
ni vyiza cyane ahubwo naronse n'akaryo ko kuvugana n'umwe mu bahinga bakurikiranira hafi kahise k'igihugu cy'u Burundi n'umwanditsi kandi kubijanye n'imico kama y'u Burundi aheruka kugirisha inama conference mu Burundi kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi n'umwigeme mu gihugu yitwa Patrice Ntafatiro ari muri Canada n'umutimbo kama arandika byinshi cyane kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi ngibi bimwe mu byo shikirije nawe nyene ndamubajije kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi tumutega amatwi.
Umukenyezi ni inkingi y'umuryango kandi igihugu nacyo kigizwe n'umuntu umwe hanyuma kikagirwa n'imiryango hanyuma byose bikaca biduga uwo mugore akava muhira akaja kuri clan akaja ku bwoko akaja no ku Burundi hajya umukuru w'igihugu yaba adafise umugore bumvikana adafise umugore bakundana hariho ingingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yofata twese tukumigwa no kuvuga ko umugore umukenyezi ari nkingi y'igihugu si nico gusa umukenyezi ni nkingi y'isi yose umukenyezi ni inkingi y'u Burundi ni nkingi y'igihugu guza kandi kano kongera ko nuka abakenyezi ku isi yose ari benshi abakenyezi rero bamaze kuba benshi naha bagabo kwikaza gute tubwiriza kuba dutwagwa n'abakenyezi urakoze
aka kanu iyongeye ko kantu wengeje cyane ko bakenyezi kwiye gutwara isi ariko kuri mwebwe namwe nibyo mwari muhejeje kuvuga muti mukenyezi kumbure ni inkingi y'igihugu kandi ibyo bakora mu gihugu bikwiye gushigwa habona mu bitabo kandi ntivyibagigwe none muri ko muraja madame ntahe kurubuga mwegeranya aya makuru ivyo bakoze abandi bakenyezi bavyakiriye bate bumvise yuko muri ko murashira uruhara runini kuri kahise k'ibintu byiza abakenyezi bakoze bavyakiriye gute barabishimye nabo nyene iki gikorwa ari kurakora
ego cyane barabishimye gose kuko ntibanavyemera washaka ntibanavyemera ko bangira bati none wewe ego uri kuravyakira turazi bumenyesha makuru uri kuraja hijya no hino ego uri kurafata amajwi udobikisha ku radio ni bwabo twarabimenyereye twemenyereye nti iko ndababwira nti mu myaka iri imbere naje nta nibyo na naje nkibikorwa ngikicho kitanibira nari ndiko nzokora igitabo ya nagira nti reka ngire nkora kazi anima ngende kiganiro giceho mugabo bize buke nkaguma nivira nivira jenyene nivira jenyene nata ico kiganira nta nikintu kinimere gacumbi cashikako none kumwe yavuga n'umuntu tudakwiye abandi bakaca bavuga hijya no hino mugabo kandi ntibavuge ivyo nyene urumva nta nkuru y'ukuri yabaho mugabo nyuma ndiko ndababwira nti erega naravuye yo washaka narasezeye naragiye mu karuko k'imyaka nari twari twaragumanye nkaza ndalonda barondera ndondera ufite telefone hafi yawo tuvugana erega bwa buri ndashobora kuzobishira mu gitabo mugabo ntibabyemera bagira ati oya nta bitabo abandi bose ntibamubaza badufata amajwi bakadufata amafoto bakaza bakumviriza ntibaca bigiye icyo gitabo wo kigira gute aterega umuntu muto muto nta umwibuka ntizuzo nta uzotwibuka bamabaza badufata bagenda badufata bagenda abwira ntiburya rero uko nabikora nkababwira ntirega burya ndashobora biriko biragenda masha wee kugira geze barumiwe rero barumiwe bumvise ko bati twebwe batuma tuturagiye mu gitabo kereka n'igitabo ibintu mwakoze n'igitangaza kandi namwe mutari mworohewe mugenda mwinyegeza mugenda babatera amabuye mugenda babahoga mugenda mugaruka mu bwoko bwanyu bababuha ubundi bwoko mubabuha kimuje kuturondera abasi bashaka batumare nibwo kandi bakabigira benshi babuze n'ababo bw'abacuya twebwe nitwe tubura abana bacu mu ntambara nitwe tubura abagabo bacu nitwe duturatura nitwe turara mu ishyamba ubu rero harageze ko tuva hasi kandi babigira batanaraganye ukabona nk'abikaruzi bariko barabikora barondera ubwo bumwe barondera urwo rukundo barondera gusubirana mu mpisho nabo bahorana bamwe bari mu makambi y'impunzi bambe mu masike abandi bari ku mitumba nabo ku mitumba erega barigeze hose mu gihugu barigeze kuyo bitwa ko ari mu bwogo bahutse barigeze guhunga barahunga bagarutse mu nyuma mugabo agatima ati none wa umuntu twahora duhana umunyu twahora duhana amazi yahora mpemburira umwana none reka ngende gucyo abakenyezi bati twebwe turavuye hasi turavuye hasi ego
madame rero mu gihugu nk'uko mwabyumvise muhinga Patrice yabivuze nonye ni yuko uruhara rw'abakenyezi n'uruhara rukomeye cyane we yanagiye igiriye akavuga ati abakenyezi ni nabo benshi ku isi kumbure bashobora no kuzotwara isi kubijanye no gutwara mu nzego canke mu nzego zitandukanye urugero bageze ko ibitigiri bageze ko kuko nka kera turabizi yuko bari bake mu nzego bari bake mu ntwaro kuri mwebwe urugero bageze ko rurashimishije
baravuga ko urugero mu nzego ari 30%. None wumva bamaze kuvuga ko bakenyezi mu Burundi ari bo benshi umva 30% none bakwiye bakwiye kuduha
Urakoze cyane abo mwashize ahabona cyane cyane mu gitabo cyanyu umuraza kugerageza kutubwira zimwe mu ntahe mwaza murumva mutashobora kuronka kanya kazo tuzumva
izo ishinga ntahe reka tuhere ngaha mu kinama kinama muri zone kinama muri komine ntahangwa hari abakenyezi babiri umutukazi n'umututsikazi ari barakundana bari mwishyirahamwe rimwe kera mugabo intambara iteye baratandukana bamwe barahunga urumva kinama nta mututsi yasiye kurangwa mu kinama bakiye bahunga bitera baja aha muri zone ya Cibitoke abahutu bari muri zone ya Cibitoke bakiye bagenda mu kinama ubwo rero cyagiye kugeraho babakenyezi babiri Georgette Mahuera n'uwundi umwe hageze ahantu bahunguka bagaruka mu makarite yabo mu kinama basanga inzu zarabaye musaka amabarabara yabo musaka zose zabaye musaka hamasizwe nahuye na wa mugenzi wiwe bumvisha hariya ku isoko batangura gutinyana ati nina muramuka none haranyitse mega gira ndiko ndamurondera kwiki gucyo mugaba barahuye baraganira buhoro buhoro hanyuma bahana umubonano aho bahurira nyuma basanze byarabaye naga ati none nta muntu numwe akivugana n'uwundi kinama yose baragiye none tugire ega bace batangura guhana guca gukina umupira w'amaguru bambaye ibitenge bakenyeye ibitenge bagira bati reka tuje gutera umupira hanyuma babita babasaze mu kinama cyo kumwara ubise ko mu kinama ngo hariho ngo bari ngo abakenyezi basaze ngo hata gutera umupira ngo reka tuje kuraho umuntu akanyaguruka iyari akava mu Cibitoke akacagahura n'ubundi yagarutse ava mu kinama uracariho bakaca binjije igoro bakaca batangura gutwenga ngo basaze buno nyene buhoro mbega waba babasaze bahava basubira gukina abantu baterana gutyo baje kuraba abo basaze mu kinama batera umupira
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha ariko imbere ya harika tubibutse ko hariho inkuru iri kwirashika mu kanya iri kwiraba muri iki gihe turiko turabashikiriza amakuru ivuga ko Perezida Trump yafashe ingingo yo mu bihe bigoye igihugu akaba rero ayifashe kugira ngo ashobore kuronka umutahe ukuza kubaka urukuta ruri hagati ya Mexico na Amerika inyuma yaho inama ishinga amateka itamuhereye umutahe warukwiye iyo ngingo rero ariko arayishikiriza muri aka kanya ni mu kanya rero turaza kubaha amakuru idonido iyo nkuru makuru yacu ari imbere ndote rero mwese mwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose turashimiye kandi na engineer Patrick yadufashe mu nyabwo ivyuma hamwe na Fatu yadufasha kugiranya ibiganiro twabateguriye. Reka kandi tubibutse ko mu Burundi twumvikane ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.